Kuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho umushikiza manza kizigenza wa Republika yasohoye imitaye impuza makungu ku bantu 17 bikekwa ko bagize uruhara mu igandagurwa rya President Melchior Ndadaye muri bo harimwo Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Umushikiriza manza kizigenza Sylvestre Nyandwi yemeje ko amatohoza yakozwe n'ubushikiriza manza yerekanye ko hari abantu bagize uruhara mu itegurwa n'ishyirwa mu ngiro ry'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi. Nyandwi yamenyesheje ko abo bantu uko ari 17 bose basohorewe imitahe mpuzamakungu kubera batari bugataka ku Burundi. Ahatangurira kubahoza arongoye igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya
yahoratse arongoye u Burundi Pascal Simba Nduku Alfred Nkurunziza Mamere Sinarinzi Jean Bosco Daradangwe Bernard Busokoza Vincent Yungeko Juvenal Nzosaba Django Mirakiza Janje bari bwegure Paul Kamana Charles Ntakije Aster Girukwigomba Libere Bararunyeretse Rick Rukingama Charles Mukasi Antoine Nduwaye.
Umushikiriza manza wa Republika asaba abanyepolitike gufasha kugira ivyugo rubanza bitera imbere aho kuguma bashikiriza ibidafasha amatohoza ku kibazo cy'uko Burundi gwo bavuze cizere ku bihugu abo barondegwamwo barimwo ko ivyo bihugu bizobatanga mu gihe hari bidafise imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi. Sylvestre Nyandwi yemeje ko avize cizere kuko atagihugu coshigikira kudahana
tereka n'ibindi bihugu birifuza ko ibijanye n'ico cyaha cy'ugo rufu rwa Amerika yore ndadaye cyo hano kwegere turizeye uko ibihugu bizodufasha kugira ngo abo bantu baze bumvirizwe niba babera bere mugabo nkenerwa ko ubutungane bwo bumviriza kuko abo bantu kuvyo tubona baravugangwa cyane mu matohoza turiko turakora
nayo kuba ubutungane bwo Burundi bwarakoze amatohoza ku bihugu abo bantu barimo kugira bamenye aho bazokwishuza ibijanye n'iyo mitahe. Nyandwi yemeje ko hari abasohorewe imitahe batazi ibihugu barimo aha akemeza ko igihugu cyose kigenga bazokurikiza ingingo ibihugu bizofata.
Nibamenyesha ko bamwe tutazi ibihugu barimo ariko twebwe turatanga umutahe mpuzamakungu hariho ingene imitahe mpuzamakungu itangwa hanyuma ibihugu biraheza bikaraba kubera ibihugu bifite ubwigenge barafata ingingo y'ukurungika uwo muntu canke ntibamurungike n'uburenganzira bwabo ariko twebwe ico dukora tuba twabisabye
ku kibazo cy'uko kubona igihugu cy'u Burundi carikuye muri Sentare mpuzamakungu mpana vya CPI bishobora kuba intambamyi yifatwa n'irungikwa ry'abo bantu mu gihugu cy'u Burundi kugira babazwe. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika yishuye ko uruhara runini ruvizwe n'ibihugu abo bantu barimo kiretse abo bantu 17 basohorewe imitahe mpuzamakungu kuwa 24 kwezi kwa 11 2018. Ubushikiriza manza bw'u Burundi bwari bwahagaritse abantu 4 abakukuru ke binwazanga bo mu gisirikare ca kera ubu babiri bakaba bafungiwe mu ibohero ry'Muyinga umwe afungiwe Gitega uwundi umwe afungiwe mu Rutana bose bakaba bakekwa ko bagize uruhara mu igandagurwa rya President Melchior Ndadaye ari kumwe na bamwe mu bamufasha kuyobora igihugu. Ubwicanyi bwakozwe kuwa 21 ukwezi kwa 10 1993 inyuma y'amezi 3 gusa umugambwe Sabanya Frode Bundadaye Melchior yaserukiye mu matora y'umukuru w'igihugu utsinze. Ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika.